twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Rwanda, muko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave metero 25 31 na 41 muri Uganda, naho mukatwumva kuri Voice of Muhambura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. President Rwanda Paul Kagame yaraye arahiriye manda ya kane.
Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho.
Uyu ni President Rwanda Paul Kagame mu birori byo kurahira manda yiwe ya kane byabereye kuri Stade Amahoro iri Remera ku murwa mukuru i Kigali muri Uganda. Abahitanywe n'umurundo w'imyavu barenze 20 aha muri Amerika, naho abajeje kwamamaza Donald Trump ari mu bahiganira intebe ya president bemeza ko igihugu cya Iran kiriko kivanga amatora ya Amerika. Iran irabihakana. Idonido ni mukanyisasi. Amakuru yacu tuhere muri Uganda. Abahitanywe n'umurundo w'imyavu yegeranirizwa ahitwa Kitezi ku murwa mukuru Kampala barenze 20. Polisi ico gihugu ivuga ko ibikorwa byo kurondera abatazwi igitigiri boba bakiri munsi bibomoke vy'amazu n'imyavu bibandanya. Imvura imaze imisirwa muri Uganda niyo yatumye umurundo w'imyavu usenyukira ku mazu yegereye ico kibanza mu ijoro ryo kwa gatanu w'indwi iheze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni abicije mu itangazo yasohoye uze ko yahaye itegeko hiro cy'umushikiranganje wa mbere byo kwihutisha ibikorwa byo kwimura abantu bose bamwicungara ruri kibanza cabereyemo iryo sanganya. Leta y'Uganda yatangaje kandi ko yatanguye amatohoza yo kumenya icatumye vy'ukuri iyo micafu ihenukira ku mazu y'abanyagihugu. Umutegetsi wese azoba yaragize uruhara haba mu gufata minenegwe ingingo zari gukingira abanyagihugu bahuye n'akaga azohanwa nk'uko itangazo rya Leta y'Uganda ribandanya kubivuga. Abo polisi ya Uganda imeza ko imaze gutabara ni 14 gusa. Umuvugizi wayo yavuze yamara ko harabandi bagoye kumenya igitigiri bo babakiri munsi bomoke vy'amazu. Ishami mpuzamakungu gishinze gutabara imbabare ku isi Croix Rouge gace yubaka amahema mu icungararo yahabereye iryo sanganya kugira ngo abo amazu yabomokanye baronke aho baba barabika umusa mu kurindira ko leta ibimura. Haheze imyaka irenga 10 ikibanza carimwo uwo mwavu arico cyo n'icegeranirizwamo imyavu yose iva mu mihana itandukanye y'umurwa mukuru wa Uganda. Imyavu iri muri ico kibanza yarabaye myinshi ku buryo yahindutse nk'umusozi muremure. Abanyagihugu baba mu icungara y'ico kibanza bamaze igihe kirekire bidoga bavuga ko iyo myavu bemeza ko yonone ibidukikije ibabangamiye. Isanganya nk'izi zirakunda gushika ku mugabane wa Afrika. Mu 2018 umusozi w'imyavu wasenyutse ku murwa mukuru wa Ethiopia wahitanye abantu 115. Tukiri ku mugabane wa Afrika, polisi ya Tanzania yarayitangaje ko yabujije ihuriro ry'urwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema yari yategekanije kuba uno munsi kwa mbere. Urwaruka rw'umugambwe Chadema ruharugwa mu 2010 rwari rwategekanije guhurira mu gisagara ca Mbeya kiri mu bumanuko bwa Tanzania kugira ngo ruhimbaze umunsi w'urwaruka uhimbazwa uno munsi ku isi hose. Icivuga urwaruka rw'umugambwe Chadema rwategekanya gukoresha cagira kiti ifatire mu minwe kazoza kawe. Umukuru wa polisi ya Tanzania akavuze yamara ko afise amakuru yizewe y'uko urwo rwaruka rwihetse inyuma y'iryo koraniro ariko vy'ukuri rushaka gukora imyerekano yise y'akajagari. Itangazo polisi ya Tanzania yasohoye rigereranya ihuriro ryaburijwemo n'imyerekano y'abakiri bato iherutse kuba muri Kenya. Rigira riti polisi yafashe ingingo yo guhagarika amahuriro yose canke imyerekano biriko bitegurwa vyinyegeje inyuma y'umunsi wahariwe urwaruka. Iyo myerekano ishobora guhungabanya kugabanya amahoro urongozi bw'umugambwe bwateye ivyatsi ingingo ya polisi ya Tanzania uca busaba president w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan kuyiburizamwo umugambwe Chadema wavuze ko hari abanywanyi bawo bazamaze gutabwa muri yompi bamwe mu bari ko baje mu gisagara ca Mbeya nabo basubizwa iwabo ku nguvu kuva afata ubutegetsi mu 2021 nyuma y'urupfu rwa president John Magufuli yasubiriye madame Hassan yagiye yumvikana katari gake avanaho ingingo ziyamirizwa ataraza n'abatari bake muri zo harimo izabuza imyerekano yavanyeho kandi zimwe mu ngingo za politike zanabangamira abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandaniza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abajejwe imyamamazo ya Donald Trump ariko arondera kuba president wa Amerika bavuga ko Iran yivye amabanga yabo biciye mu buhinga bwa none. Ikimenyeshamakuru cyo muri Amerika Politico cemeza ko hari amakuru y'ibanga cahawe biciye muri email ajanye n'imyamamazo y'abarepublikani muri rusangi, ariko vy'umwihariko hayo makuru ngo yavuga kuciswe intege nke za JD Vance yiyamamaza mu kibanza ushobora kuba vice president wa Amerika ari nkamwe Donald Trump yotsinda amatora. Itangazo ryasohowe n'abajejwe imyamamazo ya Donald Trump yahoze ari president wa Amerika rigira riti ayo makuru yose yagiye ahabona binyuranye n'amategeko yagiye hanze biciye ku banyamahanga babangamiye Amerika kandi bashaka kwivanga mu matora y'uno mwaka. Ku rundi ruhande, Donald Trump yemeza ko ikigo nyamerika Microsoft naco nyene giherutse guha abajejwe imyamamazo yiwe raporo yemeza ko Irani yacengetereza mu mbuga ziwe. Trump ariko ashimangira ko makuru Irani yivye ari amakuru umuntu wese yabishatse ashobora kubona. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukesha ino nkuru rikavuga ko ritarashobora kuronka ibyemezo ntabanduka vy'uko vy'ukuri Irani yivye amabanga y'abarepublikani. Ubutumwa bwa email ubuserukizi bwa Irani muri ONU bwanditse bwisigura kuri iki kibazo bugira buti Irani nta mugambi wo kwivanga amatora ya Amerika ifise, nta n'inyungu ibifisemwo, ivyegeranyo nk'ivyo nta gaciro na gato tubiha. Na Trump yahoze ari president wa Amerika kuva akiri president yamye afise imigenderanire mibi na Irani mu 2020 yategetse igisirikare ca Amerika kwica umwe mu ngabo nkuru za Irani. Kuva ico gihe Irani ntishaka kumwerekwa, yahize ko izo namwihora. Ijwi rya Amerika makuru yose mwumvise n'andi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube ya Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika turahere mu Rwanda, president w'ico gihugu Paul Kagame yaraye arahiriye manda yiwe ya kane igiye kumara imyaka itanu. Ibirori vyo kumurahiza bitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 20 bose bo ku mugabane wa Afrika. Umenyesha makuru wa Trasumta Kaboyi niyo yarari
umuhango wabereye kuri Stade Amahoro Remera. Ibirori byitabiriwe n'abaturage basaga 40,000 ko Stade Amahoro yari yakubise yuzuye kandi abayikoresha bavuga ko iyo yuzuye neza ijyamo abantu 45,000. Umuhango waranzwe ibirori binyuranye byatangiye mu gitondo bigeza mu mugoroba. Abahanzi b'abanyarwanda babanje kunezeza abaturage bari bazindukiye kuri stade baje kunganirwa na karasisi ka gisirikare kanogeye benshi. Umukuru w'igihugu yashimye abaturage bamugiriye icyizere bakamutorera manda ya kane, abizeza ko bafatanije bazagira kuri byinshi.
Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kugise n'ubundi tutarenza ku byo twakoze, kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka, bizashoboka, twabikora kandi tuzabikora. Ikigenzi muri byose turi hamwe, turumwe. Kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariho kandi munakishyigikiramo.
umuhango wagaragayemo umubare w'abakuru b'ibihugu biganjemo ibyo mu burengerazuba bwa Afrika ndetse yabonetsemo abo muri Afrika y'iburasirazuba. Perezida wa Sudani y'Amajyepfo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Kagame, Perezida wa Kenya, Perezida wa Tanzania, Vice Perezida wa Uganda ndetse na Perezida wa Somalia. Igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibohereje intumwa muri uyu muhango. Perezida Kagame akaba yagarutse ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya Kongo.
In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world.
Muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu bitewe n'uko ibibazo bibonetse bidashakirwa umuti ukwiye kimwe. Amahoro mu karere kacu ni ikintu kibanze ku Banyarwanda ariko yakomeje kuba ingume cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ayo mahoro ntawayazana aturutse ahandi ubwo yaba afite imbaraga nyinshi gute niba uwo bireba wa mbere adakoze ibyo asabwa gukora. Ibyo bitabaye umurimo w'ubuhuza ukorwa n'abayobozi bo mu karere bahawe izo nshingano ntiwagira ku byo witezweho.
Mukuru w'igihugu yashimye Perezida wa Kenya ndetse na Perezida wa Angola bari Kigali ku muhate bakomeje kugaragaza bifuza gushakisha uburyo amahoro yagaruka muri aka karere. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutera igihugu cyabo buciye mu mutwe wa Hema 23 ibintu Rwanda rutahwemye guhakana. Umuhango wo kurahira ku mukuru w'igihugu abaturage bawitabiriye bamaze amasaha arenga atandatu bategereje umuhango nyirizina. Gusa ngo nubwo bamaze umunsi wose mu birori bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko nta gihombo bagize.
Byagenze neza cyane.
Igice cyakunejeje uyu munsi
karasisi. Of course ni igikorwa nyamukuru.
Ni igikorwa cyiza cyane cyo kuba twongeye kwibonera umuyobozi wacu atwemerera ko turi kumwe mu kubaka igihugu cyacu. Burya iyo uzi icyo ushaka ntabwo wumva umunaniro. Cyane cyane ko twari dutegereje impano z'umukuru w'igihugu zitugaragariza aho yifuza ko tugenda na mwe uru rugendo. Ntabwo twari kunanirwa rero kandi n'ibirori byari bishimishije cyane.
Usibye abaturage bavuye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zabo, uyu muhango wanitabiriwe na bamwe mu barwandashyaka b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party kuri Madame Masozera Jackie wari ku rutonde rw'abifuzaga kujya mu nteko ishinga amategeko ariko utaratowe. Yagaragaje ko nubwo umukandida wabo atatsinze ariko bitababuje kwitabira ibirori.
Twatumiwe nk'uko n'abandi Banyarwanda bose batumiwe kandi nk'uko basanzwe badutumira mu bindi bikorwa by'igihugu cyangwa bya leta.
Ariko kuba mwari mufite umukandida akaba atari uyu munsi warahiye kuko mufite akantu k'akababaro ko mwabigiyemo mubishaka.
Ntabwo twabura kubabara, urebye n'abakinnyi b'umupira iyo ekipi imwe yatsinzwe irababara, ni ibisanzwe. Ariko turabirenga kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda kandi ntituzacike intege, ntitwigeze ducike intege. Tuzakomeza umurego n'imbaraga n'ubutwari twe dufite imyaka yose ishize kuva 2014 twakwemerwa. Tuzakomeza n'ubundi kuva n'uyu munsi dutangire dutegura n'amatora muri 2029.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda ivuga ko Perezida Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize ku majwi 99%. Indorerezi zo mu miryango y'ibihugu bya Afurika zavuze ko ayo matora yagenze neza cyane muri rusange. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko insinzi ya Kagame ari we ubwe uyigenera nyuma yo gukoresha ingufu mu gucecekesha abatavuga rumwe nawe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku munsi wa gatanu w'inondwi Burundi uzokoresha rusansuma rusangi ku miliyari 97 ico gihugu gikeneye kimaze kuronka 66 gusa. Ibindi kuri no nkuru ejo ya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
bitegekanijwe ko Yerusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo ibitungo aboroye imirima bafise agataka karimo imirima n'akarimo ibiti n'abana bo mwibarabara bazoharurwa. Nikora ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira Rusasuma kuko baheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa Rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajeje intwaro umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza Abarundi bazokwitaba ico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Uko nasezeye ngo mutoka tuzamurambo na kazoze y'igihugu cyifashe mu 2014 gitembere mu 2016 tutazi uko tungana tuzi ko agataka kacu kataguka tuziba tukobya mungu na kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza ako niyo twabanza kumenya uko tungana tukabona n'agataka duvuze ko kangana yatumenye uko twitwara kugira ngo tuzekure yambo na kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabesheje abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izo wa mu gihe hazoba hinirije iyandikwa ry'abazo kwitaba amatora aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri
kuko twebwe uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu ngaho mutakwiyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashyize santre de difera kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwinjije imyaka y'ukuzotora ama baguhe kajya kanunze kugira uzoje gutora iyo utanabuye muhira ngo ugende nta numa kubona nta numa zatu kukuraha ngaho uyu muri rusansi na nabivuze kuzoca inzu ku nzu.
Uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugwo Rusasuma muri iyo nama nyine yabereye Gitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ntibajuragirike. Hasabwa ko atakindi gikorwa corangurwa canke ico ari cose cotunganywa iminsi itanu iri imbere ya Rusasuma. N'abajejwe amadini nabo nyine ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganyiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
tubazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yezu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe kimwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhumiriza abo bose batabyumva.
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'Abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo Rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi kuwutunze byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganje wa mbere yarabagabesheje ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye Rusasuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa. Ubwo Rusasuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa ahanishije hamwe Parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'Abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta kumaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigiri cabiyitunganiriza.
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu Burundi kidafise serivisi za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobageza aha muri iyi mu myaka nzobageza planification na kuyasubira haba muri ministere de finance planification barayine none ibi wewe umva aho umushyaka atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo waplanisha ngo ngene igisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bisho bigenda gute amatara n'amazi no ntibikunda.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri ugo Rusasuma bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansoma basaba kubizova muri ico gikorwa byo bintango byo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ubwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baroswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashine nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa 15 uzukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo cuwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa kwa zoba tarabaho.
Jugi Amerika unawe n'umwanya w'imikino na sport uno musiduhera mu Burundi ayi mikino na sport mu Burundi twateguriwe na Desire Hatugimana.
Inkino muza makungu za Jeux Olympiques kuno w'Imana niho zasozerwa i Paris mu gihugu cy'u Burundi. Burundi butashe imvumure atamudari numwe butahukanye nkuko byagenze Tokyo mu mwaka w'2021. Abatari bake bakunda izo nkino babona ko igihugu cy'u Burundi kiko kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge mu nkino kandi aho hambere cyaserukirwa vyiza by'abantu. Salvatore Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe ry'inkino Seno yararongoye abonanotsi mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika arashima ko abaserukiye Burundi babikoreye kiretse aboga batumiwe. Amenyesha ariko ko ibyo bidahagije kugira igihugu kironke umudari ngo kuko izo nkino zitabirwa n'abononotsi bo ku rwego rwo hejuru. Nata mudari wabonetse arashima uko abanonotsi b'u Burundi bigenjeje.
Aba atlete bacu abaduserukiye bigenjeje neza kandi ukabona ko bitari bya bindi byo kuvuga ngo igikomeye ngo nukuba wagiye mu bandi. Oya, urabona ko bariko barahiganwa ukabona ko bariko barahiganwa ko ukabona ko hari nabo basumvya. Urumva rero mu gihe uba ufise usumvya ntiba bya bindi ngo igikomeye n'ukuja muri ayo mahiganwa. Oya, Burundi murazi ko twavuze kuva kera yuko ibyo twabirengeye.
Biri Krasis Ganira yari yitabiriye ayo mahiganwa mu gisata cyo koga nawe nyine arashima uko bigenjeje ariko akabona ko yaba igihugu cyabafata mu mugongo bimwe bihagije babakora viza kurusha. Arafise icyo asaba barongoye Burundi.
Dufite abatrite bakomeye bari mu Burundi bicaye mugabo kuri iki batashoboye gushika ngaha anya n'ubwo buryo n'ama opportunity babura yo kuja gusirika igihugu ama competition kwikarifya etc. Ababaye kundi umwana w'igihugu ndashaka ko n'abadutwaye babimenya. C'est pas parce que twashitse ngaha anya kubaca baza ngo baje kudufasha. Ego ni vyiza ko baza guturaba kuno tumerewe ni vyiza cyane biraturyohera ariko hari ibintu twa twakoze twogira dushobora gushika ngaha anya siho bari bari mugifoko baza kuturaba tukiri hajya hasi tukiri ko turarondera gushika ngaha. Ico nico kintu abantu bateza gutahura.
Mu myaka iniri imbere Salvatore Bigirimana avuga ko igihe ababijejwe bose boshira ingufu hamwe Uburundi bushobora kuronka umudali i Los Angeles ahazobera bene izo nkino.
Ku giti cya komite olympique no kuvuga yuko amashyirahamwe yose ategura iby'inkino no gushikira nganje butujejwe aribwo buserukira leta tukaja hamwe vuba na vuba vuba bwango tukavuga tuti ubu rero kuvuno munsi dutegure les Jeux Olympiques dutegure championnat du monde dutegure championnat d'Afrique. Uravye uburyo ufise n'ababikora abasigaye gushira hamwe ibyo mufise byose kugira murabe ingene twokwisununura hanyuma tukarondera n'uwo mudari bijya birahesha iteka igihugu.
Uburundi kuva bwabaho bufise imidari ibiri muri izo nkino. Umudari w'inzahabu watwawe na Veniste Niyongabo ku metero 5000 ya Atlanta muri Leta Zunze Amerika mu mwaka w'1996 ni nawo mwaka wa mbere Uburundi bwari buserutse muri izo nkino. N'uwifeza watwawe na Francine Niyonsaba i Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'2016. Mu mupira w'amaguru naho umugwi wa Vitaro uzitabira inkino za Afrika z'imigwi y'abayambere iwabo uri mu gihugu cya Tanzania. Kuri uno wa gatandatu bakinye n'umugwi wa Pamba Jiji banganya igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwa gicuti. Uwo mugwi waciye ukomereza urugendo rwawo i Dar es Salaam, aho uzotana mu bitwe na Young Africans bigenekezo ya 16 za kuno kwezi mu rukino rw'ibanze muri izo nkino za Afrika. N'urukino rugira kabiri Vitaro izorukiniraho nyene muri Tanzania, kugeza maginga ya Burundi atakibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu bufise. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Atungimana, urakoze cyo kuregwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda nabagiye kutubwiragezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mukino wa Super Coupe wabereye kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu, hagati y'ikipe y'urwego rw'igipolisi mu Rwanda Police FC n'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC, umutoza Vincent Mashami wa Police FC yongeye guhesha ikipe ikindi gikombe kiyongera ku gikombe cy'amahoro baheruka kwegukana. Mu gice cya mbere APR FC na Police FC zerekanye umukino usukuye, ariko iminota 45 irangira nta kipe ishoboye kurunguruka mu izamu. Mu gice cya kabiri nabwo nta cyahindutse, umukino warangiye ari ubusa ku busa, bahita bitabaza za penalty. Igikombe kiruta ibindi umupira w'amaguru mu Rwanda cyahise gihabwa Police FC kuko yatsinze APR FC penalty 6-5. Abakinnyi batandatu ba Police FC bashoboye gutsinda penalty zabo ni Muhajiri Hakizimana, Didier Mugisha, Abedi Bigirimana, Simeo Iradukunda, Elijah Ani na Eric Sabimana. Isa Yakubu niwe mukinnyi umwe rukumbi wananiwe kwinjiza penalty ku ruhande rwa Police FC. Yusuf Dauda na Richmond Ramti ntabwo basekewe n'amahirwe yo gutsinda penalty bateye ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Abashoboye kuzinjiza ni Clement Yigena, Gilbert Byiringiro, Pavel Nzira, Mamadusi na Aliuswane. Nyuma yo kwegukana igikombe cya Super Coupe, Police FC yahawe kandi igihembo cy'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda, naho APR FC igenerwa miliyoni 5. Urugamba rw'aya makipe abiri Police FC na APR FC rugiye gukomereza mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika. Mu mezi y'iki cyumweru Police FC izabiri muri Algeria, izahura n'ikipe ya CS Constantine muri icyo gihugu mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyira mu mpira amaguru muri Afrika. Mu irushanwa rihuza amakipe y'abaya mbere wayo APR FC izahura na Azam FC muri Tanzania. Uyu mukino uzabera Dar es Salaam. Abafana b'abakeba ba APR FC no kuvuga abakunzi ba Rayon Sports bamaze kugaragaza uruhande bazaba baherereyemo, bashimangira ko bifuza ko Azam FC yatsinda APR FC kanayisezerera.
Aba ni barafiti zatu, aba ni bandugu zengu, tunataka bashinde ile timu APR kama kawaida.
Azamu yacu tuzaya,
Azamu yacu,
Azamu yacu, inshuti yacu tuyiri inyuma, turi tayari janakwijana,
Azamu yacu
tuyiri inyuma,
Azamu yacu. Naomba Azamu ipige APR goli 3-0.
Umukino wo kwishyura hagati ya APR FC na Azam FC uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ngaha dusozera amakuru twari tuyafitiye muri kano kanya. Mwakoze kudutega abiri. Diane Ninahazwe niwe mwari mwazindukanye. Turongera mu biganiro bindi ngiye kubategurira.
Sabira tenga nsabimana kukuzo za mauro ye ahora temba nguruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi Zango tere kuva ku mwami uzakomere wi uje kwari ugenga byose nigizo zizaba impamo uhenza uwake kaka uramenye nzime kizindi mana wimagirwaho uko niko gusa I'm jengezi za gusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke kwijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa